zateguwe nuko byarayitugurwa cyo kimwe nkuko maze imyaka n'ibindi tubikora habaye igisabisho cy'imbuka ya misa hanyuma yaho twagiye kudatemwa yiwe aho twagushinguye mu kibanza kimwe na Pista Amerika Ndadaye n'abandi bagadaguriwe umunsi umwe hanyuma wakora gushasha je nawe igishasha uno munsi nuko gutunganya aho hantu cyari byakozwe neza kuko bajeho n'ubwugamo bikorosha rero abantu ugasanga bicaye batekanye atagorane
imyaka 28 yaheze nk'uko twabivuze igandagurwa ryiba ribaye mirasoje indege yaguye mu kirere cy'i Kanombe aho ni i Kigali mu Rwanda gushika n'umuryango wiwe kandi Burundi nta muco bifise ku byerekeye abo bakoze iyo baramwebwe ku giti cyanyu cy'uwahoze ari umukuru w'igihugu eka no ku Murundi nyine mubona gute igandagurwa ryiwe
ego urabona koko ko ari ikibazo kitoroshe kubera kuko waragiye urakurikira ibyagiye bikorwa ari mu Rwanda ho nyene ari no mu makungu mu vyerekeye ihanurwa ry'iriya ndege yarimwo Perezida Habyarimana na Perezida Ryamira nubu urabona yuko hari mbere n'urubanza nk'uko ruherutse kugagwa mu gihugu c'Ubufaransa ariko rero kuri jewe nizobuza yuko hari ukumvikana hagati y'ibihugu byacu bibiri abantu boraba bati twobifata gute hagati yabo hagati ya mareta kuko ndibuka yuko jewe igihe ndari umukuru w'igihugu naragendeye kabiri igihugu kibanyi cy'u Rwanda inyuma y'ihunyabwoko ry'abatutsi hanyuma twari twavuganye n'abarongoye igihugu yuko ibihugu bimaze gutekana abantu bo kwicara ntibakiga neza bakaraba icyashitse nyine zashitse aho Perezida Ryamira yasiga ubuzima agapfira mu kirere cy'igihugu cy'u Rwanda ubu rero sitokubwira nti byageze uku nyine zigira kwikiranwa ibaza yuko abarongoye igihugu ku bico gihe nabo bagiye agira icyo bagenda bakurikirana
umuryango wiwe eka n'imiryango y'abandi bategetsi bari kumwe yabuze irakenera nk'imfashanyo cyangwa eka indishi ku bwanyu iyo ndishi iyo itangwa nande hari byerekeye indishi gushika ubu biko biraganirwa haba na leta y'u Burundi cyangwa leta y'u Rwanda
eka wapungora umbaze ibintu utazi ntuzagire yuko jewe maze imyaka 26 ntari ku butegetsi gusa icyo ndakubwira ni uko bari mu ndege iyo ndege kuri ubu nta wuzi ko aba yari ifise ibitwita uguteganya asiranse hanyuma hagize nk'isanganya nka ririya riba hakaba hategekanijwe yuko hari icyo gukorwa ibyo ni ukuri no kubwira ngo ndazi nyine hari icyo kiba byarabaye niba ndi kudakubesha ndibaza yuko ari ikibazo ari umuryango wiwe wa Perezida Ryamira ngo nyine cyanke ari inzego z'igihugu zonyine ubwazo ni ikibazo bo nyine bashobora kuronka ibindi bishura
gushika ubu hari amakuru mwa mufise yoba yerekeye imfashanyo iyo miryango iba imaze kuronka
oya ndandiko ndakubesha icyo nzi cyo nuko umufaso ni wowe gusa afise kugira ngo urate amabwirizwa nk'amwe agenga abahoze barongoye igihugu afise ibyo igihugu kimukorera nayo kubiraba icyo byo kugene umucanje wiwe yatakaje ubuzima nukuri sinokubesha kudazi iki n'iki cyo kigo kirakorwa cyane cyakozwe
ku giti cyanyu cy'umutegetsi yabaye umukuru w'igihugu ku giti cyanyu cy'umutegetsi mu Burundi yasamanga akomeye cyane rwose kubona iraswa ry'indege ryabaye mu myaka 28 irangiye ata muco uhari ku byerekeye abakoze iryo bara reka n'abari nyuma yavyo kubona n'imanza zamaze igihe kirekire zigahera ku buryo abantu batumvikana cyane cyane kuri iryo sanganya mwebwe mubibona gute
urumva iyo umuntu yabuze umuntu wiwe muri burya buryo hanyuma ntamenye koko ingene byagenze ababikoze ntugire ngo biramworohereza mu buzima mugabo kandi mu migenderanire y'ibihugu n'ibintu bishobora gushika icyo cyo gusa twakwifuza ni uko bishobotse kandi burya ishaka rihari ndakidashoboka ni uko ibihugu byacu bibiri u Rwanda n'u Burundi nicyo kibazo baragenda bakivugana kandi ndibaza yuko uko imigenderanire yacu igenda iranagurwa hazoshobora gushika igihe abantu bavugana ibintu nk'ibyo bagafatira ku biriho bagafatira cyane cyane no ku byifuzo buke iyo abantu bashaka bashobora kuronka inzira yoroshe ishobora gutuma ikibazo kironkinyisha
Perezida Silvestre Ntibantunganya mwahoze murongo w'i Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane.